imwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Naho mu Burundi ni ku mirongo migufi ku metero 25.31 na 41.1. Naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri web3@radio yacu voa.com. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi, muri kumwe na Fidèle Niyongabo ayoboye ibiganiro by'iki gitondo. Urabaha ikaze mwese mu makuru yacu. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini nakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Hanyuma guhera isaha 12 turabashikiriza ikiganiro cy'umuziki. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ejo ku munsi wa gatanu yaragiranye ikiganiro ciwe ca mbere n'abamenyeshamakuru n'abanyagihugu igitega umugwa mukuru wa politiki. Mu vyo bashimikiye ko harimwo ikibazo cy'umutekano mu gihugu n'umubano w'u Burundi n'Uburayi n'u Burundi n'u Rwanda. Roje buri kaneza yarakurikiye ico kiganiro.
Naga cyerewe mu 44 mu gutangura iki kiganiro cyo cya mbere kubera yabanje kuja gushira amashurwe ku ntatemwa ya Pierre Nkurunziza gitanguje mu mateka ya president mu Burundi akaba namwita sekuru Evariste Ndayishimiye yafashe amasaha 2 uko byari bitekanijwe. Mu bibazo bamenyesha makuru nanye gihugu bagarutse ko hari n'ibijanye n'umutekano maze imisi uhungabanywa mu ntara zitandukanye. Mbere umugore yatabarwanye ubutegetsi wiyemereye ko kuva mu mpera z'ukwezi k'8 watanguje ibitero byo gukombora ubutegetsi bw'igikenye. Bwana Ndayishimiye asanga abitiranye ibyabaye n'ibitero batazi gusoma ibihe.
Igihugu kirafise imyugariro, kirugariye, kirakingiwe. Kutari igihugu rero uhera nyene kubomora iyo myugariro. Rero bavuga ko wateye igihugu wagiye kwica umuntu ukica abantu babiri mu muryango, ugacuva ko wateye igihugu cyawe wateye uwo muryango. Uteye igihugu ahera ku rwego rukuru. Umukuru w'igihugu niwe wa mbere arahirira kubungabunga imbibe z'igihugu. Jewe reka dufate akarorero, maze iminsi nzunguruka mu ijoro, n'ejo naduze mu ijoro. None bavuga ko wateye igihugu uti umukuru w'igihugu wegera ariwe wa mbere bari guhera. Genda murabisaha na biriki goma murabisaha nashiki ibujumbo sinaciye aho hose bavuga ngo niho bari. Ejo sinaduze mu ijoro sinaciye mu tsikibira ngo niho bari.
Muri ino bitero harafashwa abantu batari munsi ya 64 mu ntara za Muramvya na Mwaro hagati na hagati y'Ibujumbura Rumonge Bururi na Makamba mu manuko buje burengero hamwe na Kayanza mu buraruko. Hamwe mashyamu yigenga yavuze ko hafashwa nini batavuga rumwe n'ubutegetsi abahoze mu gisirikare cya kera bagizwe hanini n'abatutsi hamwe n'urwaruka rwo mu bwo bwoko. Umukuru w'igihugu yabishuye
kandi umwana igihugu akingiye ikibabo mwicanye nawe abari umwicanyega. Abantu benshi ntabyo bazi. Naho abo musuma mugatangura kutangira abapolisi ngo ntibamufate, mwebwe nyene mwamwagiyemo muri ubwo busuma mufatwamwo ko murabasuma mwese. Nciye nishura kuri umwe avuga ngo mbe ko hafatwa. Hari igihe usanga bariko baragira iperereza ubu bwicanyi bwagenze gute, bakaraba bagasanga baracumbitsa. Leta irafite uburenganzira bwo kubaza mbega ko aba bantu bacumbitsa ha, wewe warababonye urabazi kugira bumve ko mwafashanije cyane ushobora gufasha kugira ngo tumenye irengero ryabo abo bisha bo bazi. Leta iri kwiraperereza iri kwigira amatohoza ku kintu ntushobora kuvuga ngo naka yafashe.
President Ndayishimiye yanagarutse ku itose karaje imigenderanire hagati y'igihugu ciwe n'umwe bwa Buraya, yemeje ko ibintu bitegerezwa gusubira ibuti.
Imigenderanire yatose kayi kubera umwe bwa Buraya twasanze bwari burimwo mu gutuma habitengbagazwa y'ubutegetsi mu Burundi. Hanyuma bitwaje igikenye bibananiye hacira bavuga bati reka tubohera amaboko mu gongo irya leta kugira itembagare basi mu bukene bwayo. Iminsi yose bihugu kugira ngo byumvikane n'ubundi haba amasezerano akavuga muti tuzo kwa nuko ega hari amasezerano ngendegwa ko no vuga ati niwe mushinge naje amasezerano y'imigenderanire ku isi yose. Rero amasezerano ya Cotonou twe turazi uko ubu ikiringo cyayo cyaraheze. Idushobora kuguma rero duharira ku kintu cyaheze, ahubwo ubu no gumbikana ingende tuja muri bishasha.
Ariko mise heze Claude Bucu aserukira umwe bwa Buraya mu Burundi yemeje kuwa muryango giye gukomeza ufasha ico gihugu.
Je mentionnerai en particulier parmi les dossiers qui vont aboutir très prochainement.
Gushikwa mu minsi ya vuba novuga gusanura ibarabara R4 izotuma imigenderanire ishemeye hagati ya Bujumbura na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu ni umugambi munini by'ukuri wadutwaye umwanya. Hari n'iyindi nk'urugomero rw'umuyagankuba rwa Jiji Murembwe, aho ibikorwa bimaze imyizi bitanguye tukaba turiko tubikorana n'ibanki y'isi yose. Ariko kandi kugira mumenye iby'ubumwe bwa Buraya bwakoze, twarasize kaburimbo ku birometero birenga 250 mu mabarabara, twongera twubaka amabarabara y'ivu ku birometero birenga 180. Hari n'ibyo twatanguye mu bisata by'indero n'amagara y'abantu. Muri iyi minsi mike ishize twitayeho cyane ibijanye no gusahiriza mu byerekeye gufungura neza hamwe no kwigwanako na cyane cyane ku banyagihugu bo mu mitumba. Ni migambi itari mike ubumwe bwa Buraya bwahagurukiye gufashanya n'u Burundi, kandi twabiganiriye ko n'umushikiranganji wa mbere.
ndayishimiye anagarutse ku migenderanire y'igihugu ciwe n'u Rwanda abona ko abategetsi b'ico gihugu ari bafite uruhare runini kugira ngo ivemo udutotsi
ibihugu atari vyiyorobetse nivyo tuzokumvikana ivyiyorobeka bitwiyorobekako ntibikunda ico tuzi nuko twebwe inkozi z'ikibi z'u Rwanda iyo tuzifashe zihungiye Burundi tuca tuzisubiza birazwi kama twasubije na makungaro rera mugani mutubwire umaze kubona kangahe ko tubabona barasubiza ntibigoye nta kigoye bojya bosha gutora umuntu ubunyene biroroshe nibakore ibya kibantu ababanye ubunyene urabe ko
Uzu kizina janeva kana jidondo lako kumbuga ngura nyambaga Haliki natagaruteko waliko ya bugia la kuru hivi hugu Vigizeo ni umunama ya bose ya minongi ndi kunagatanu kuru yu wakane Ukuliki hugu chiwe kuru tonde ya rugubisuzu mungana kana makao ni wikarishwa maronu muteka Murugu andi kwa somye juja Amerika alifitia kopi ya gizati Uburundi buli kuru tonde wako kana makuwe ringi ingozaga kanda mizo zifatia kunyungu za politika zivi hugu imwe imwe za rutura Eloja ulikaneza juja Amerika
Urakoze Eloja Mu Rwanda ikigari sentare nkuru ya Nyarugenge yatanguye kuburanisha iyunguruzwa rya Paul Rusesabagina kwifungwa n'ifungurwa ryiwe haheze indwi sentare y'intango ya Kicukiro itegetse kwa fungwa by'agateganyo iminsi 30 mu gihe enquete zikibandanye we n'abanyamategeko bamwunganira bavuga ko itari bifitiye ububasha kuko Rusesabagina atari mu Nyarwanda Asumta Kaboyi yari muri sentare nkuru ya Nyarugenge
Mugiye cya saa 3 zibiri minota mike nibwo bwana Paul Rusesabagina yaragejejwe mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge yari yambaye ikabutura n'ishati by'ibara ry'iroza impuzankano iranga imfungwa zo mu Rwanda kuko nyuma yaho urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwemeje ko afungwa by'agateganyo iminsi 30 yahise ajyanwa gufungirwa muri gereza nkuru ya Mageragere iri mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Kurukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge abapolisi bafite imbunda nibo bari barinze hanze y'urukiko no mu nyengero zarwo saa 3 zuzuye nibwo urukiko rwinjiye mu cyumba cy'iburanisha ijambo rya mbere rihabwa Rusesabagina n'abunganizi Rusesabagina hawe ijambo yahisabwira urukiko ko impamvu ikomeye yamuteye kujurira ari uko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rutahaye agaciro uburwayi bwe rugategeka ko afungwa by'agateganyo iminsi 30 yashimangiye ko afite indwara zikomeye zisaba ko yakomezanya n'abaganga bamuvuraga mu gihugu cy'Ububiligi yavuze ko afite uburwayi bukomeye afite burimo n'ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso ukabije bityo ko byaba byiza avuriwe mu Bubiligi Rusesabagina amaze gusobanura ikibazo cy'uburwayi bwe yahise asaba abunganizi be gukomeza izindi mpamvu zatumye bajurira Maitre Rugaza David umwe mu bunganira Rusesabagina yasobanurira urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge ko inkiko z'u Rwanda zidafite ububasha bwo kuburanisha umukiriya we yumvikanisha ko Rusesabagina atari umunyarwanda umucamanza yasabye kwinginga usobanurwa neza maze Rusesabagina ahabwa umwanya ngo abyivugire Rusesabagina yavuze ko mwaka w'1996 yagiye mu gihugu cy'Ububiligi icyo gihugu kigafatira ibyangombwa bye mu magambo yagize ati icyo gihe nari umuntu udafite ubwenegihugu nari imfubyi ya Roni nyuma y'imyaka 3 ngo Ububiligi bwaje kumufata bumugira umwana wabwo Rusesabagina yakomeje avuga ko kuva ubwo ibyo bitigeze bihinduka Maitre Rugaza yasobanuye ko mbere y'umwaka w'1999 nta munyarwanda wari wemerewe gutunga ubwenegihugu bubiri kuko wafataga ubwenegihugu bw'ikindi gihugu yasigaraga nta bundi bwenegihugu agifite Maitre Rugaza yashimangiye ko Rusesabagina ubwo yafataga ibyangombwa bya Roni nk'impunzi yari umuntu udafite ubwenegihugu bityo n'uyu munsi atari umunyarwanda ahubwo ari umubiligi Maitre Nyembo Emeline nawe wunganira Rusesabagina yabwiye urukiko ko hari amategeko atarubahirijwe ndetse ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rutigeze rubyitaho ubwo rwemezaga ko Rusesabagina afungwa by'agateganyo iminsi 30 uyu munyamategeko yagarutse ku buryo umukiriya we yagejejwe imbere y'inzego zagombaga kumubaza Maitre Nyembo yasobanuye ko uwo yunganira yafashwe itariki 28 z'ukwezi kwa 8 ariko akabazwa nyuma y'iminsi 2 kwa 30 z'ukwezi kwa 8 Maitre Nyembo yemeza ko inyandiko mvugo yo mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha iyo igaragaza ko yakozwe ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 8 akomeza agira ati ubundi uko mbyizera iyo umuntu afashwe ahita ashyikirizwa ubugenzacyaha cyangwa ubushinjacyaha Rusesabagina nawe yerekanye impungenge z'amasaha yafatiweho maze mu ijwi rye ati njye nafashwe ku itariki 28 z'ukwezi kwa 8 isa 11 za mu gitondo icyo gihe njyanwa ahantu navuye ku wa mbere mu masaha ine z'icyumweru gikurikiyeho ati ese ibyo birasanzwe Maitre Rugaza David yasubiranye ijambo ashimangira ko kuva mu ntangiriro urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rutari rufite ububasha bwo kuburanisha umukiriya we kuko yagombaga kuburanishirizwa mu ifasi y'abatuye ye aho yaguze ikibanza mu karere ka Gasabo. Uyu munyamategeko yakomeje asobanura ingingo urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwashingiyeho rufunga Rusesa bagina iminsi 30 agaragaza inenge ziri muri izo ngingo. Ku cyaha cyo kureba umutwe w'abagizi ba nabi no kujyamo, Maître Rugaza David yavuze ko urukiko rwa mbere rusa naho rwahamije Rusesa bagina icyaha ndetse rugashingira ku buhamya bwatanzwe na Nsabimana Karisti uzwi nka Sankara, mu gihe ubwo buhamya Rusesa bagira atigeze abubona. Ku cyaha cyo kugambana no gushishikariza abandi gukora iterabwoba, Maître Rugaza yavuze ko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwafashe umwanzuro wo gufunga Rusesa bagina rushingiye ku biganiro bya Radio Ubumwe ikorera kuri internet. Rusesa bagina yabwira urukiko ko kumubaza iby'i radio ari ukumusagarira ngo kuko umuntu uyikoraho azwi ko yitwa Esperance, ko ahubwo akwiye kubibazwa niba hari icyaha yabakekwaho. Umucamanza yabajije Rusesa bagina ihuriro rye na Radio Ubumwe. Rusesa bagina yasubije ko mu minsi ya mbere aribo bahembaga uwo Esperance ariko atazi igihe yamaze amuhemba. Umucamanza yabajije kandi Rusesa bagina imikorere ya FRN n'ishingwa ryayo, asubiza muri aya magambo: nkuko nabivuze, FRN ntabwo twayikoze nk'umutwe w'iterabwoba, ahubwo yari uburyo nk'impunzi ziri hanze twashakaga kwereka umuryango mpuzamahanga na Leta y'u Rwanda ko hari impunzi zibagiranye zateshejwe gaciro ziba mu nkambi ya za Zambia, Malawi, ziri kuzerera hirya no hino kugira ngo bimenyekane. Ntabwo umugambi wa FRN wari iterabwoba, ahubwo kwari ukureshya imiryango mpuzamahanga kugira ngo imenye ko abo bose ari imbabare. Ubushinjacyaha buhawe umwanya wo kuvuga ku byagiye bigarukwaho na Rusesa bagina n'abunganizi be bwahereye ku kibazo Rusesa bagina yagarutseho cyo kuba yarekurwa kuko afite uburwayi. Ubushinjacyaha bwavuze ko kuva Rusesa bagina yagera mu Rwanda inshuro zose yifuje umuganga yamuhawe, ko aho afungiye muri gereza ya Mageragere mu mujyi wa Kigali hari abaganga, kandi ko niyo yifuje abandi baganga b'inzobere abashyikirizwa ku bitaro bikomeye byo mu gihugu. Busubiza ku byavuzwe na Rusesa bagina n'abunganizi be ko atari umunyarwanda, umushinjacyaha yavuze ko Rusesa bagina mu mwirondoro we yagaragaje ko ari umunyarwanda kandi akagira n'ubwenegihugu bw'Ububiligi. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko nta hantu na hamwe Rusesa bagina yigeze agaragaza ko atari umunyarwanda, kuko yashaka kwiyambura ubwenegihugu yagombaga kwerekana inyandiko yabisabiyeho akabyemererwa. Ku bijyanye n'ibazwa rye bivuga ko bitubahirije amategeko, umushinjacyaha yashimangiye ko Rusesa bagina yafashwe ku itariki 28 z'ukwezi kwa 8 ashyikirizwa ubugenzacyaha, ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 9 ashyikirizwa urukiko, ku itariki ya 11 z'uko kwezi. Ubushinjacyaha bugasobanura ko ibyakozwe byose byubahirije amategeko. Nyuma yo kumva ubwiregure bw'impande zombi, umucamanza yafashe umwanzuro wo gusubika iburanisha, atangaza ko umwanzuro w'urukiko uzasomwa ku wa gatanu w'icyumweru gitaha. Ubushinjacyaha burega Rusesa bagina ibyaha 13 birimo kurema umutwe w'ingabo utemewe cyangwa kuwujyamo, gutera inkunga iterabwoba ku nyungu za politike n'ibindi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta. Mwandaje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivuga i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tugeze kuri wa mwanya tubashikirize ikiganiro iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Mu ijoro ryakeye u Rwanda rwisize izina abana b'ingagi 24. Umuhango wabereye ku ikoranabuhanga ry'amashusho kubera icyorezo cya virusi ya corona. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yakurikiye uyu muhango.
Kuri uyu munsi turita abana b'ingagi 24 baturuka mu miryango 12, harimo Agasha, Amahoro.
Gana Prosper w'ingero, umuyobozi wa Pariki Nasionali y'Ibirunga, aragaruka ku rutonde rw'amazina y'abana b'ingagi yahawe amazina mu muhango ngaruka mwaka wo kwitiza abana b'ingagi. Ni umuhango usanzwe waberaga mu Kinigi mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda, kandi ukitabirirwa n'imbaga y'abaturutse impande zitandukanye z'isi. Ariko kubera icyorezo COVID-19 gikomeje kuyogoza isi, byose byarahindutse. Uyu muhango wo kwita izina watambutse kuri televiziyo y'igihugu saa 3 z'ijoro, byabonekaga ko ari amajwi n'amashusho byafashwe mbere byegeranyirizwa hamwe bitambutswa kuri televiziyo. mbere iki cyorezo COVID-19 kwitizi n'abana b'ingagi byakorwaga cyane n'abantu bakomeye babaga batoranijwe barimo n'ibyamamare ku isi mu nzego zitandukanye. Ariko kuri iyi nshuro ya 16 byakozwe cyane n'abashinzwe kwita ku buzima bw'ingagi umunsi ku wundi.
Umwana w'ingagi ngiye kwita akomoka mu muryango wa Pablo. Uwo mwana nyina akaba yitwa Isangano, izina namwise akaba yitwa Wacu.
Bwana Jean-Marie Vianney Gatabazi, guverineri w'intara y'Amajyaruguru, kuri uyu muhango avuga ko wateje imbere abatuye akarere ka Musanze n'intara y'Amajyaruguru muri rusange, ahereye ku bashoramari bamaze kubaka amahoteli asaga 70 yakira ba mukerarugendo.
Amahoteli kandi yatanze imirimo inyuranye kandi akaba banyirayo bafasha n'abaturage mu bikorwa by'iterambere n'imibereho myiza y'abaturage. Urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RDB narwo buri mwaka rugenda amafaranga rusaranganye n'abaturage baturanye na parike. Uyu mwaka nyirizina bakaba bashoboye gutera inkunga imishinga igera kuri 35 harimo 20 y'ubuhinzi n'ubworozi. Kandi ayo mafaranga yagiye asaranganywa n'abaturage batuye mu ntara baturanye n'ibirunga, yagiye akora ibikorwa binyuranye harimo kubaka amashuri, kubaka amavuriro, kubaka imihanda, kubaka ibikorwa remezo binyuranye biteza imbere abaturage bikaba byarabafashije kuva mu bukene. Nubwo inzira ikiri ndende ariko turishimira imaze kugerwaho.
Urwego rw'igihugu rw'iterambere rufite mu nshingano ubukerarugendo kuri iyi nshuro ruravuga ko uyu muhango utatakaje umwimerere wahoranye, rushima ko ari byiza ko benshi mu bise amazina abana b'ingagi ari abazihora hafi umunsi ku wundi. Ku rundi ruhande ntawabura kwemeza ko ari igihombo gikomeye cyatejwe n'icyorezo COVID-19, kuko uhereye ku bikomerezwa byitabiraga uyu muhango hari amadevize basigaga mu gihugu bitandukanye n'indi myaka kuri iyi nshuro. Kandi urwego rw'igihugu rw'iterambere ntirwigeze rugaruka ku musaruro wavuye mu bukerarugendo. Icyakora mu myaka yashize hajyaga hatangazwa miliyoni zibarirwa muri 400 z'amadolari yabaga yinjijwe n'ubukerarugendo. Kuri uyu muhango wo kwitiza abana b'ingagi, umukuru w'u Rwanda Paul Kagame avuga ko nubwo COVID-19 yagize ingaruka, amarembo agifunguye kubasura u Rwanda, akanashishikariza abaturarwanda gukomeza guteza imbere ubukerarugendo bw'imbere mu gihugu.
After brief pause due to the COVID pandemic,
ati nyuma y'icyorezo COVID-19 amarembo y'u Rwanda arafunguye kubarusura. Tuzashimishwa no kubona imiryango y'abanyarwanda n'abatuye mu Rwanda benshi babyaza umusaruro amahirwe yo guteza imbere ubukerarugendo bw'imbere mu gihugu. Ndizera ko ibyo bizakoza kuko abashyitsi bacu b'abanyamahanga bazagenda baza hano bareba ibyiza bitatse igihugu cyacu. Kuri buri wese ugira uruhare mu kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima n'urwego rw'ubukerarugendo, ndagira nti mwarakoze kandi mukomeze uwo murimo mwiza.
And keep up the good work.
Mu mwaka ushize wa 2018 nibwo u Rwanda rwagiranye amasezerano y'ubufatanye n'ikipe y'umupira w'amaguru ya Arsenal yo mu Bwongereza, ikajya yamamaza u Rwanda mu mugambi wo gukurura abakerarugendo muri gahunda ya Visit Rwanda. N'amasezerano yatwaye akayabo ka miliyoni 30 z'amapaundi, ni ukuvuga asaga miliyari 30 z'amafaranga y'amanyarwanda. Ni nacyo kimwe n'andi masezerano u Rwanda rwasinyanye n'ikipe ya Paris Saint-Germain yo mu Bufaransa. Perezida Kagame mu ijambo rye by'umwihariko yashimye ikipe ya Arsenal, avuga ko ari umufatanyabikorwa ukomeye utuma ibikorwa by'ubukerarugendo mu Rwanda birushaho kumenyekana mu ruhando mpuzamahanga. Kugeza ubu Parike Nasiyonali y'Ibirunga ibarurwamo ingagi zigera muri 360 zibarirwa mu miryango 21. Kuri iyi nshuro hiswe amazina abana b'ingagi 24 bavutse hagati y'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2019 n'ukwa karindwi uyu mwaka. Mbere icyorezo COVID-19 ibiciro byo gusura ingagi byari ku madorari 1500 ku munyarwanda n'umunyamahanga. Muri ibi bihe ibiciro ku munyarwanda nta madorari 200, mu gihe umunyamahanga ari amadorari 500. Ehwagira ubusayirwe rya Amerika i Kigali.
Icyiciro cya gatatu cy'abarundi barenga 500 baraye bahungutse bava mu Rwanda mu nkambi ya Mahama bataha mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Umunyamakuru wacu Pierre Claver niyo nkuru yagiye ku mupaka wa Gasenyi Nemba kureba uko basezera ku Rwanda.
Abarundi bahungutse kuri uyu wa kane bagera ku 515, nkabose bavuye mu ikambi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda, kiretse bane bakiriwe batari ku rutonde. Abo ishami mpuzamakungu gita impunzi HCR ribita Patrice Spontane, aba bavuye hafi bagashaka gutaha kuko babonye bene wabo batahutse. Kuri abo barundi batashe akamweme ni kose ko bagiye gusubira mu miryango yabo.
Impamvu numva nishimye kuba amahoro yabonetse nka tanu waburi kitakaga ngo kibura kuko nk'imiryango myinshi twaratatanye masambu na wanzani kwa atani kiharibani weshwari rini kwenye muzi hani waristawa kugera nuba huru ruhande rumbu katua tu
ndi tahi mera mishatse gutaha nuko nkumbe gutaha mu gihugu cy'iwacu cy'u Burundi kugira ngo nyene dufatikanye kubaka Burundi kimwe n'inshuti zacu z'u Burundi
yamara hari nabandi bafise ubwoba gusaba gasaba ku mutekano wabo wocungegwa bamaze gushika mu gihugu
nuko numusanga amahoro mu gihugu yaraze bungiye muri commune giteranye muri province muyinga icyo nsaba umutekano hagize kubera ko nanye nanemvuye ahantu mfite amatsiko yo kureba icyo gihugu uko cyagiyemo amahoro
ndishimye cyane rwose kuko imyaka itanu utari mu gihugu kandi baba baragize ku iterambere nawe utera usubiye ugiye nyine utera usubira inyuma nyine urinda guhanga bushasha cyewe nsaba kono bana n'abanyagihugu neza nta kibazo kujya amahoro niyo ya mbere ntabwo umutekano
iki ni gice kigira gatatu c'impunzi zitahukanywe zivuye mu Rwanda bose hamwe bamaze gutahukanwa bakaba barenga 1,500 ku ruhande rw'u Rwanda abahungutse baherekejwe n'abaserukire ubushikiranganji bujeje gukinga ibiza ari nabwo bwitaho impunzi n'abaserukira HCR baherekeje izo mpunzi bazihereza abaserukira Burundi aba bose nta kinene bashimye gushikiriza gusa bamenyesheje ko gutahukana impunzi ari igikorwa kizobandanya bahamagarira n'undi wese yifuza gutaha kujya kwegera inzego zibijejwe akabisaba ku giti ciwe maze agashigwa ku rutonde rw'abazotahukanwa ku ruhande rw'u Burundi bakiriwe n'abategetsi batandukanye harimo umuyobozi mukuru ajeje kwakira impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro ya gati mu gihugu n'umutekano Nestor Bimenyimana yavuze ko igihugu gihimbawe no kwakira bariko barahunguka agasaba n'abakiri inyuma kubandanya bafata iyo nzira umuvugizi w'ubwo bushikiranganji Pierre Nkurikiye arizeza abafise amakenga y'umutekano ko atana kimwe baba
umutekano wabo ubu hari abari mu makambi no kuza gushika ngaha ku rubibe ubazwa kiriya gihugu barimo hamwe n'ishamwe ashere guhera ngaha ku rubibe binjiye uzobazwa igihugu cy'u Burundi hamwe n'ishamwe ashere igisata gikorera ngaha mu Burundi nabo bakorana bose turiteguye neza cyane kubacungerera umutekano atankomanga gushika iyo bazobagiye kandi naho bazobagiye badasanga hari abacungereye murazi ko niyo kambi yo isongore n'ibamara y'umwanya bararayo rimwe bagasha bavayo bagenda barongikwa ku makomine yabo bariteguye bariteguye n'abanyagihugu ku buryo bazoca bajana umwe wese aho yaje ava ku mitumba
ku mupaka wa Gasenyinemba habereye kandi igikorwa cyo guhererekanya abarundi bari bugaraniwe mu Rwanda habe n'abanyarwanda bari bugaraniwe mu Burundi kubera imipaka yugawe bituma n'ikiza cy'umugera wa corona abarundi basubiye mu gihugu barenga gato ijana abenshi bari baje mu Rwanda kwivuza kuri bo umunezero ni wose
Tanetereo kubera nsubiye kureba abana banje kuko abana bagiye kuvaza barakize mugabona kungu kugenda kureba abana naje mu kwa gatatu banarengwaje nsubire mu bana nabasize bonyene ehe nenda bakumbu meza tandatu zime nimeje ehe nsubire ndabo two mu rugo
numva nene sebenye ndane sebe cyane nyene njye acigiye kinina je mu kwicenda itari kenge ariko nifite ijyana ariko ndakorayo nta kibazo na kimwe byari biteye gusa no kugira ibyarangiye nyine yaranganye ko nasaba gutaha nko kwa gatandatu cyane byiza rwose
abanyarwanda bagarukanywe mu gihugu cyabo nabo ni 55 ababobo abenshi bari bagiye Bujumbura mu manza zitandukanye mu bugeni ubukwe n'ibindi naho batashimye kuvugira ku vyuma byacu bifata amajwi bemeye ko baryohewe no kuba basubiye guhabwa uruhusha rwo gusubira mu miryango yabo ikambi y'impunzi y'amahama abahungutse bavuyemo yarimwo abarenga 60,000 hakiyongera ko abarenga 10,000 baba mu bisagara nabo bari bugaranywa na COVID-19 harabagisigaye mu Rwanda bazogenda kundwiza Pierre Claver Niyonkuru ku mupaka wa Gasenyinemba kubwijwe rya America
mu Burundi ishyirahamwe Atrabu ry'abatwara abantu mu mujyi wa Bujumbura rivuga ko akazi kabo gafite ingorane nyinshi bigatuma abagenzi bakererwa ku kazi kabo ni inkuru mwateguriye n'ijwi rya America ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi muregezweho na Desire Yatungimana uri Kigali mu Rwanda
amabarabara mato mato kandi yuzuyemo ibinogo niyo ntambamye ya mbere ishikirizwa nawe abanyagisagara cy'ubutunzi Bujumbura unakorera hagati mu gisagara cha Bujumbura avuga ko bimugora gutonda kugihe ku kazi
muri iyi minsi cyane ibintu bijanye no kwiyunguruza mbona kujya abanyamabisa hari ngaha inashobora gukwira abantu bahari kuko kenshi nko ku mugoroba cyane cyane birashika ugasanga turatonze umurongo muremure cyane cyane ku buryo n'ahantu wowe warugiye usanga wakerewe kubera izo bisi zitabakwiye bisaba kurindira zijya zagiye zikabanza guhindukira zigatwara abandi ku buryo nawe utegezwa gushikira rero barakwiye kuraba bakagwiza amabisi na cyane cyane ajya amakwasitera atwara abantu benshi akagwira kugira ngo twebwe abantu biyunguruza tubone kugira ku mwanya ya mirongo turahe ko yogabanuka ingaruka mbi ziraba ku bantu nkaba twebwe twiyunguruzanye ni nyinshi cyane kuko ushobora kuba udafise ahantu ushobora kuba wose indaro usanguraye mu ibarabara ushobora no gucagirira ingorane
naho wa mbere abona ubunini n'ubuto bw'amabarabara mu gisagara cya Bujumbura hari abandi bafise iyindi siguro iyo nayo n'ubwinshi bw'abantu mwishyirahamwe ry'abunguruza abantu muri rusange Atrabu baremeza ko igisata cyo kunguruza abantu cyugarijwe n'ingorane nyinshi Charles Ntirampeba ajijwe kumenyesha makuru mwishyirahamwe Atrabu yemeza ibishikirizwa n'abayunguruza bakoresheje amabisi mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura
ugiye kuraba uko igisata cyifashe ukaraba aho dukorera n'ibyo dukoresha n'ibisabwa byose no vuga neza yuko bitifashe neza ibyo rero ibikuru bikuru bituma ibintu bitifata neza nkuko namwe mubibona iki gisata ni gisata ngahi wacu kidakora cyo kimwe nuko ahandi bigenda ko ugiye kuraba itike yo kwiyunguruza ugaheza ukayigereranya n'ibindi bintu bikenerwa kugira dushore kurangura uyu mwuga aho ndavuga ibiciro by'imiduga imiduga myinshi ngaha no vuga yuko ishaje mbere bikanagorana kwisubiriza hambavu y'ibyo hakaba hariho ibindi byankenerwa byategerezwa kufasha kugira igisata kigende neza birimo inyubako zikenerwa nk'amabarabara birya bituro bito bito imodoka zihagararamo ama rebus bituro binini binini canke hamwe imodoka ari zikatira amagari rutiere ama terminali n'ibindi byose bitaboneka ngaha mu gihugu iwacu ivyo rero nivyo bintu nyamukuru abiyunguruza mu buryo bwa rusangi byifashe ngaha mu gihugu cyacu
ubushikiranganje bujejwe inyubako abuvuga ko utareza amaboko mu bijanye no gusanura amabarabara yabaye mu gisagara hagati canke mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura umuvugizi w'ubwo bushikiranganje arahumuriza abiyunguruza bakoresheje amabisi rusange bavuga ko bacegwa gukazi kubera ibinogo byuzuye mu mabarabara ibituma urugendo ruba rurerure Jeanne Mukenguruka n'umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe inyubako
ndamenyesha yuko aho hose mubona ibinogo cyane hatameze neza ubushikiranganje bwitse ubutirikanye kandi aho hose burahanzi icyo gituma tuzakugenda buhoro buhoro uko uburyo wabubonetse mu minsi iri imbere hazokorwa no kuvuga ngo tuzokora ejo canke hirya y'ejo tuzokora tubanze kubona uburyo ko buhari naho hanzi twe turakora ko harangiye ariko noremesha ara yuko ubushikiranganje buri fite ku mutima ndetse na meri ya Bujumbura iradufasha muri izo bikorwa bimwe bimwe cyane cyane twisunga ineza y'abene gihugu kuko tubona yuko hashobora kuba amaaccident cyanke amasanganya yoshobora kubakorera ibyo binogo biba bihari
ibyo biruko mu gihe leta y'u Burundi ivuga ko yifuza ko mwaka wa 2025 igisagara cya Bujumbura kizoba gifise ishusho nziza amabisi ya kijambere yunguruza abantu inyubakwa nziza harimo n'amabarabara meza kandi yagutse Yes, Bobo, peace, beauty, Nikado.
America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti zacu ikiganiro iwanyu mu ntara nahagihumurije. Nakibateguriye kandi nyibagejejeho fatanyije na Mukbile ya Barol buri wese ariwe mu rugo mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Maze rero ndabashimiye cyane mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya America umunsi mwiza murakarama.
tubashimire bagenzi bacu badushikirije amakuru yo mu karere n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Mukanya gatoyi cyane iyi cy'isaha 12 murumvirize ikiganiro cy'umuziki.